mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamirana Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda no muri 18 muri 10 na Joy Diane na Hazwe ndongoye ibiganiro n'amakuru twafitiye muri kano kanya. Mikambi y'impunzi z'abarundi muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikambi ya Rusenda havugwa ikibazo cy'abana bata amashuri bakaja gusegerereza mu ngabo za MONUSCO.
Ariho afashobora kujya kubura saa sita cyangwa ugasanga agiye ku ishuri n'inzara bikamunanira ingene ashobora kujya ku ishuri agaca ahitamo kujya gusega hariya kubera basanzwe bazi ko abantu b'abazungu batanga utuntu runaka ugasanga bakurikiye hariya kuri MONUSCO kugira barondereyo ibyo bashobora gufata.
Ubu Nibigirimana Musa n'umuyobozi ashinzwe uburenganzira bw'abana mu ikambi yo mu Rusenda adondagura bimwe mu bituma abana bata amashuri bakaja guturatura ku ngabo za MONUSCO. Turabigaruka ko handi hato mube hafi ya maradiyo yanyu. Ako mu nkundi mbanze ndabwire muri make ku munye politike atavuga rumwe na Nigeria uriwe Atiku Abubakar ariko aritoza mu matora y'umukuru w'igihugu yateye akama abasirikare kabasaba kutisuka mu vyerekeye amatora y'umukuru w'igihugu akaba yavuze ko igisirikare ataruhara na rumwe gikwiye gukora mu vyerekeye amatora. Mu kiganiro yashikirije kuri televiziyo y'igihugu ejo kwa kabiri Atiku Abubakar yanebaguye amajambo yashikirije na perezida Muhammadu Buhari mu misi heze igihe yateye akama mu gasaba igisirikare guhasha abantu bose bazogerageza gutoba amatora. Amatora mukuru y'igihugu muri Nigeria muribuka ko yarategekanije kuba kwigenekerezo rya 16 kwezi kwa kabiri hari kwa gatandatu uheze ariko yahavuye yinguruzwa ku munota wa nyuma yimurirwa kwigenekerezo rya 23 y'uku kwezi kwa kabiri ni kwa gatandatu w'inondwi. Iyo ngingo yaratumye uruhagarara rwiyongera muri Nigeria numurugujeje gutunganya amatora ukiyasibye wasiguye ko wari ukeneye uwundi mwanya kugira ngo utegure amatora meza azuba yemeye ni impande zose. Umugambo uri ku butegetsi hamwe n'abatavuga rumwe nawo bose baranibaguye iyo ngingo y'umurugujejwe gutunganya amatora. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe Donald Trump avuga ko atagenekerezo kanuni ryo gushika ku masezerano hagati ya Amerika n'Ubushinwa ku guhanahana ibidandazwa rizwi, hasigura ko itariki ya mbere y'ukwezi kwa gatatu yari yashinzwe ko ari ntabanduka ishobora kwigizwayo. Yavuze ko ivyo biganiro bitoroshe birinda gusaba umwanya wo kuzitegurira. Trump yari yashinze ko itariki ya mbere y'ukwezi kwa gatatu yari kuba iya nyuma ku izo biganiro vyoba vyarangiye ataruka ibidandazwa vy'Ubushinwa bikazokwinjira muri Amerika bifise agaciro imiliyoni z'amajana abiri z'amadolari bikazotozwa amatagisi gushika kuri 25% ku ijana. Ivyo biganiro vyasubiye gutangura ejo kwa kabiri Washington hagati y'intumwa z'ivyo bihugu bibiri harimo n'umushikiranganji wa Amerika ajejwe ikigega biteganijwe kurangira ejo kwa kane. Leta Zunze za Amerika zamye zidogera ico zise akarenganyo mu guhanahana ibidandazwa n'Ubushinwa mu kuvuga ko Ubushinwa bwiba ubumenyi Amerika. Ijwi Amerika isamirana na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mukayumva muri mu Rwanda kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 15 31 na 41 ku mugura ni kuri metero 19 na 22. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika ari umunyagihugu ahaherere ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Abanyagihugu mu gisagara ca Goma muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo basaba Perezida Etienne Tshisekedi aheruka gutora kwitugutogwa kwihutisha ishirwa mu bikorwa by'ivyo yabasezeranije muri byo harimo gutsimbataza umutekano ibindi na mugenzi wacu Claude Ganza munyamagana.
Tureke salama kuna ne busimizi sabire turwa turanana kabusinyizi wakati wa mubutu.
Uyu ni umwe mu batuye Goma, umurwa mukuru w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru iri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Aka ni agace benshi mu bagatuye basa nk'abo bagiwe icy'amahoro aricyo kuva mu myaka isaga 20 ishize. Barifuza impinduka mu ngeri zose ariko cyane cyane birebana n'umutekano wabo n'uw'ibyabo.
Tout ce que je peux demander au président c'est d'abord de lutter contre ces coupeurs de route, ces rebelles qui sont dans les
Icyambere nasaba umukuru w'igihugu ni ukurwanya abambuzi bafunga imihanda ni ishyamba ziri hirya no hino mu gihugu akazihashya kandi ubwicanyi bugahagarara. Nasaba ko bakaza umutekano ko hari ubwo tuva kureba umupira mu ijoro abapolisi ubwabo bakaba aribo batwambura amafaranga n'amatelefoni biratubabaza cyane kandi kureba imipira mu ijoro biremewe kuba bahembwa ariko bakarenga bakanatwambura biraturya rwose.
Bon, en fait, pour le président élu Félix Antoine Tshisekedi, par rapport à des conflits qui sont ici, surtout en l'est de la RDC.
Perezida namusaba kurangiza imvururu ziri mu burasirazuba bwa Kongo kuko mwizera nk'umuntu ukunda igihugu ndamwizeye azabyitaho kandi azarandura burundu intambara muri aka gace. Mu gihe yiyamamazaga mu matora y'umukuru w'igihugu yabaye umwaka ushize akaba ari nawe yatsinda, Félix Antoine Tshisekedi yagarutse ku bibazo by'umutekano muke bisa nk'ibyahindutse bisanzwe mu burasirazuba bwa Kongo abizeza ko naramuka atsinze amatora ari byo azaheraho akemura kandi yaje kuyatsinda. Tuzahora iteka dutega amatwi abaturage. Ikibanze mu bindi byose ni ukugarura amahoro, amahoro nyayo kandi arambye mu burasirazuba bw'igihugu. Ubugome tubona i Beni, ubwicanyi n'imvururu tuzabirandura kuko ntidushaka kongera gutakaza ubuzima bw'umunyekongo niyo yaba umwe kubera amafuti n'imvururu bitari ngombwa. Tuzasigasira kandi turinde igihugu cyacu. Iki gihe yavuze ko ubuyobozi bukuru bw'ingabo, perezida na minisitiri w'intebe bazimukira mu burasirazuba kugeza umutekano ubonetse. Hari bamwe mu baturage basanga perezida wato ataratinda gusohoza ibyo yasezeranye ariko ntibanagure impungenge z'uko abenshi mu bategetsi baheruka bireherezaho abaturage babasaba amajwi bigahereraho. Icyo namusaba ni ukuzirikana cyane abayoboye kuko abenshi baheruka abaturage babasaba amajwi akazongera kubabona bagarutse n'ubundi kwiyamamaza nyamara muri manda yabo ntibegera abaturage.
Tout au long de leur mandat, ils oublient le peuple, ils n'écoutent pas le peuple.
Ce que je peux dire, vraiment, c'est qu'ils puissent.
Nasaba perezida kutazibagirwa abaturage n'ibyo bakeneye, ntazabe nk'abandi bose natwereke impinduka. Ntidukeneye ubundi bwicanyi, ubujura n'ubusambanyi abagore n'abakobwa ku gahato, dushaka impinduka. Hari amakuru avuga ko perezida Félix Tshisekedi yatumiye bamwe mu bategetsi bo mu bice bya Beni na Butembo biherereye muri Kivu y'Amajyaruguru ngo baganire ku bibazo by'umutekano muke muri utu duce. Ni inama bivugwa ko igomba kuba mbere y'uko iki cyumweru kirangira, gusa itariki nyayo ntiyatangajwe. Uburasirazuba bwa Kongo Kinshasa bugaragaramo imitwe myinshi yitwaje intwaro. Imwe muri yo niy'abanyekongo yagiye ivuka ivuga ko igamije kurengera ubwoko runaka. Ni imitwe ishingiye ku moko. Aha twavuga imitwe nka Mai Mai, Raia Mutomboki, NDC, Mazembe, Nyatura n'iyindi. Iyi yiyongeraho imitwe ituruka mu bihugu bituranye nka ADF y'Abanyayuganda iba mu mashyamba ya Kongo kuva mu 1995 na FDLR igizwe na bamwe mu bahoze mu gisirikare cy'u Rwanda bivuga ko bagize uruhare muri jenoside yakorewe Abatutsi. Claude Ganza, Munyamagana, mu burasirazuba bwa Kongo Kinshasa, ku bwa Radio Ijwi ry'Amerika.
Mu Burundi naho havugwa imyidogo y'Abanyatanzania baza kwivuriza ku bitaro by'Ikiremba turi mu ntara ya Ngozi. Abavuganye n'Ijwi ry'Amerika bemeza ko barihishwa amafaranga menshi ugereranije n'ay'Abarundi barihishwa. Ibindi kuri ino nkuru numenyesha amakuru y'Ijwi ry'Amerika Ngozi, Fidelite Ishatse.
Komine Kiremba ni hano rubibe la Tanzania, yamara abakomoka muri ico gihugu barakunda kuza kwivuriza ku bitaro biri muri iyo komine. Uri kuri ivyo bitaro umupakuri hafi uBurundi buhara Tanzania uri kuri metero 90 ahanini abahaza bafise indwara zijanye n'amagufa hamwe n'izijanye n'izo kubagwa. Na kwezi kwijana abo batanzania batahaje. Sahaho Nyamurara n'umuganga abo bagwaye hanini baza bagana.
On peut arriver peut-être à une dizaine de malades par mois.
Mu gisata cyo kubaga turashobora kuronka mu kwezi abatanzania 10 akenshi baza ku muheburo aho babaye byananiranye. Iyo babarungitse kwiburiza Dar es Salaam nibaza ko iyo baguwe neza
bishobora bacaye bien et qu'ils trouvent mieux que ce qu'ils ont chez eux, ils invitent les autres.
Elsie Simeon ni umukenyezi w'umunye Tanzania w'imyaka 30 abingara ku mpaka Tanzania n'u Rwanda ahitwa ku Rusumo na karere kegereye intara ya Muyinga iri mu buraruko bw'u Burundi yaje kwivuza imvune y'ukuboko yatubwiye icyatumye ahita mukuza mu Burundi.
Nilipata ajali nikaa nimevunjika mkono pale kwenye hospitali zetu akawa ameniwekea peopira
lagi disanganya mvune ku kuboko ku bitari wacu ndavugwa ariko sinakira bashabandurika imwanza mbona ubuke bwo kujayo bwo wabyinshi kubera ari kure cyamwitamo kuza ikiremba ino naravuwe neza bashira mu icuma nyuma y'amezi atandatu nje kugira bagikuremwo abenshi barazi ko ngaha hari umuganga avura neza iby'amagufa iwacu abaganga turabafise ariko bari kure bigasaba uburyo bwinshi
sema doctor tunao lakini mara nyingi wako kwenye hospitali kubwa na sisi kufika ni gharama kubwa
kuva iwabo uja aho imwanza abarumika kwivuza harimo nitike ukoresheje amafaranga make naja munsi y'umuriyoni w'amafaranga y'amatanzania aho ni mu gihe iyo baje mu Burundi bashobora gukoresha ayari munsi y'umuriyoni amafaranga y'amarundi aho ni mu gihe amatanzania y'amarundi mu gaciro asa n'ayababana kugira ngo rero aje ku bitaro by'ikiremba nuko yabonye abahivurije
sio mimi wa kwanza yani ilikuwa inasemwa kwamba ipo kuna mtoto wa binamu yangu
sije ndu wa mbere ibitaro byaravugwa hari umwana wa muramwanje yarafise indwara y'umutima iwacu byarariranye sinzigende bamuzanye ino akirakira hari uwundi mubanyi wanje umwana wiwe yarafise imibango bamuzanye baramubaga irakira
ngina alikuwa na mtoto wake amfanyia operation miguu ime imekaa vizuri.
Aho rero kuva muri 2017 gushika no mango kuri ibyo bitaro hamaze kwivuriza abatanzania barenga amajana 3 ibyaro dukura kuri ibyo bitaro gerekana ko mu 2017 honyene hakiriwe abatanzania 187 nayo muri 2018 abatanzania bahivurije bagera ku 151 nayo muri umwaka kuvutanguye abamaze kwakirwa bagera ku 10 naho biruko abo banyamahanga babazwa nuko barihisha amafaranga menshi ugeranije na yari habarundi
bei inakuwa tofauti kuna malipo unajua kwa mfano kati naingia
leo yatangaza gihe natamiradi na ninji kubariha lakini alimajana tabu za marundi ariko ndahageze baranda bambaza ko ndumutanzania tandemera bacha bambwira ko ntanga 2025 niba si umuryango umwe wa EAC yari kuye kwashingwa
kwamba mtu kama yumo kwenye familia ya East Africa vigezo vitakuwa hivi tukawa haki sawa.
Abo Tanzania iyo baje ku bitaro ikiremba barengerezwa ko 50% ku mafaranga abariko arishwa barundi mu nzego z'ibitaro bamenyesha ko ibyo ari bisanzwe kumunyamahanga adafatwa kumwe n'umunyagihugu kandi ko n'ahandi bikogwa. Aho rero hari bamwe mu barundi twavuganye bavuga ko iyo bagiye kwivuza mu bihugu bibanyi ha gukoresha amafaranga yo muri ico gihugu babwirizwa kuriha mu madolari y'abanyamerika ivyo biruko mu gihe kugira ngo uri umurundi aba mu Burundi ronke dolari bitaba byoroshe abayakeneye bikora kuba yadandaza ku buryo bwa magendu aho naho acagugwa inshuro hafi kabiri ugeranije n'igiciro kireko kiragurishwa ayo madolari kwibanye inkuru y'igihugu muri komine Kiremba mu ntara ya Ngozi Fidelite ishatse ijwi rya Amerika.
Amakuru y'amakambi duhereye muri Rusenda havuga ikibazo cy'abana b'abarundi bahe amashuri bakaja gusegereza hakorera ingabo za Monisco ibindi na mugenzi wacu Vedaste Ngavu.
Baziri Nyakamwe Zakaria ni umubyeyi ukorera umurimo w'uburobyi ku kiyaga cya Tanganyika atangaza yuko hari abana benshi bata amashuri bakirirwa ku kiyaga cya Tanganyika basabiriza abarobyi ubugari n'indagara abandi nabo bakajya gutoragura ibyo kujya abasirikare ba Monisco baba bajugunye
ariko gikuru kiza n'ababana ni hejuru y'izinja z'abarobyi naba n'izinja z'abapakistani baza barasaba nyene ngaha ku mucanga nizo zituma amana y'akabana aba batonya mubona ngaha kumweha nicyo gituma bataja ku masomo kubera bamaze kumenyera ikintu cyo kwironderera no kuza basega nyene izinjya z'abarobyi baba bamaze kuwa batekeye
ubwo twageraga ku kiyaga cya Tanganyika akorera Monisco batayo y'ingabo za Pakistan ikorera mu Rusenda ku rupangu twasanze bamwe muri abo bana batishuri bakaza gusabiriza ibiribwa akorera izi ngabo bukuru Ali numwe muri abo bana bo mu nkambi yo mu Rusenda wataye ishuri ari mu kigero cy'imyaka 12 y'amavuko yirirwa ku kiyaga cya Tanganyika asabiriza ibifungurwa mu basirikare ba Monisco yemeza yuko muri imyaka itatu amaze asabiriza byamuhinduye kuba n'umukomisiyoneri
jewe naje ngaha nikiri muto hari abarugwaye ba mbere nibo natanguye kumenya igipakistan gicanze n'igihurudu naraza ngaha navuga friend give me chakula icyo nico narinzi ariko kuba imana yaramfashije nkaba hafi nabo naramenye icyo gipakistan hari abantu bahora baza nk'abashorera ibintu bakamemba amafaranga nimba ari nkoko nkayigurisha niyo inkoko mu gipakistani bayita morga hama rero iyo impene bakayita bakara niyo rero bazizanye nkabagurishiriza ni kubera bo nibajya umutwe w'ihene bakama bakawuma nkawugurisha ibihumbi bitatu cyangwa igihumbi n'atanu kandi jego ururimi ruramfasha cyane nubwo haba mu nkambi tobo zinga imana iramfasha nkazino nkasaba mu gipakistani hama bakama yewe iyo bazanye inkoko abapakistani ndababwira pakistan deseria murga coming your price come money and me give ye give you murga hani mbambuzo kuonya manake ujya mu pakistani ubwaje baba bazanye inamje mbona mubwiye kuzana aza agure iyo nkoko nangahe aigure arema kachabaza cha price nangahe kwa maroja uja kamuchi ya kama $2 $10 hama na jangawa gira ni dorare chumi changa ni dorare zinga hama baka gura baka gulija ngoko yoba guze baje baka memba haja wa pakistani kubabra mba na bafache je kugura baka minja
Bigirimana Musa umuyobozi ushinzwe uburenganzira bw'abana mu nkambi yo mu Rusenda iwe n'abandi barezi bakorera muri iyi nkambi bashimangira ko iki kibazo cy'abana batishuri bakajya gusabiriza kibonekeza cyane bitewe n'imibereho mibi imiryango myinshi yo mu nkambi yo mu Rusenda ibayemo
turamaze kumva ko bazabagenda gusaba ifungurwa hariya kuri Monisco bivanye n'ubuzima abana usanga babamwe hariho abashobora kwita fungura saa sita cyangwa ugasanga agiye ku ishuri n'inzara bikamunanira ingene ashobora kuja ku ishuri agacanye cyangwa kuja gusega hariya kubera basanzwe bazi ko abantu b'abazungu batanga utuntu tw'utunturu runako gasanga bakurikira hariya kuri Monisco kugira barondere iyo ibyo bashobora gufunga ababyeyi babo tubabwira ko babwirizwa gukurikirana abana babo kugira bamenye neza ubuzima baba basanzwe barimo na cyane cyane ko ari ibigo byinshi bubatse kugira abana iyo hageze kuva ku ishuri babihitiremwo bongere babongereze ubundi bumenyi butandukanye n'ubwo ku ishuri kugira birasire ko cyane bemeze ko abo bana bari hafi nabo ntibace barekera gucyo tumwana ko yagiye hariya ntangora niko ko hariya kuri Monisco urabona higiranye na Tanganyika kayoyo harimo ibintu byinshi mwana ashaka no kujya mu mazi ugasanga yagiye n'amara
ngomenya yuko nubwo ari abana batishuri bakajya gusabiriza ku kiyaga cya Tanganyika amashyirahamwe arimo za Save the Children, World Child Dependence and Action Aid ntasiba gukangurira ababyeyi bo muri inkambi ndetse n'abandi barezi bakorana n'aya mashyirahamwe gukurikirana uburezi bw'abana bo mu nkambi umunsi ku munsi Vedase Ngabo kubwijwe rya Amerika mu Rusenda mu ntara kivuye amajyepfo
mu kambi ya Mahama naho mu gihugu cy'u Rwanda rugaruka rwijukiye kwiyungunganya ibindi na mugenzi wacu ikigali Pierre Clavernion nkurahirutse kubagendera
and ko ndashona my informe y'abanyeshuri bo kuri Peizana ku Munini
uwo musore yicaye muri atelier mu kambi impunzi z'abarundi imahama ariko araheraheza impuzu we nabagenzi we bahawe gushona
turiko turakora my informe ashika ku gihumbi kwenda teranye ishati iyi nikolo
ugwaruka rurenga amajana 360 niwe bamaze guhabwa inyigisho nkizo z'imyuga yo kwitunga mu buzima ubwo bumenyi bose baburose bamaze guhunga igihugu cabo mu mwaka w'2015 abashona bemeza ko bamaze kumenya uwo mwuga
gushona ishati nzi gushona ipantaro nzi gushona ijipo ndazi gushona n'ikanzu tutahe inzu no gushona
biko data botoniere ubira ngo tuki umuntu abashe gufunga ibifungo maze kubimenya ishati ipantaro amajipo atandukanye hamwe n'amapantaro
ndashobora gushona ikanzu ishati n'amapantaro n'amajipo
gushona na byigenga imahama kandi iyo natonze ku kazi ndaronka amafaranga yo gufungura neza ndaronka amafaranga yo kwicara nabandi nkanywa gafanta
cyewe ndakora ishati pantaro amashakoshi y'abanyeshure n'ibindi bintu nyine bazandana twiga ko tari ibikoresho byo gukoresha turika nto nikoresha imashini yatuze gukora aho twadutuye mu mavirage
kwa tabuje nyene ko ona nyeta umuna kodi franga tubya ngo iyo organize nyene abashikira mu cyikoresho
irwande yabo hari nabandi biga informatique cyangwa ubuhinga bwa none ku mashini ngurukana bumenye nabo bavuga ko hari byinshi bamaze kumenya kandi ko bizabafasha mu buzima bwabo bwa kazoza
informatique nyene ibintu byo kwandika byo gusavinga kubika amadokima nyene mu mashini no kujya nyene ngakumbuga nyene karengera ibintu by'amakuru utazi imashini usanga biguma bikugora mu madomeni atandukanye
namaze kumenya kuja kuri internet ngashaka ibintu bitandukanye ndazi kumenya gukoresha Microsoft Excel PowerPoint n'icyo bitwa if
cyane ntabyo ndamenya neza natumye kwandika iretre cyane no kuronka ntandi ndamenya
kama filimi bitandukanye amakuru nk'ibyo zo kungura ubwenge kugira ngo ndabwigishe n'abantu
nzi kumenya byinshi nk'ibijyanye na internet ubu ntibinsoba cyane nka Microsoft Excel nayo nyine ndagerageza na Microsoft Word cyo bizomfasha urabona isi iri kiragenda itera imbere cyane cyane uko iri kiragendera cyane kuri technology urumva ko kuba ndayizi bishobora kuzomfasha kujyana n'aho isi igeze
uretse abo muri iyo atelier uhasanga n'abandi bariko bariga gucapa no gusiga amarangi ibyo bacapse uyu musore afite imbere yiwe igicapo kiriko umuntu ari mu kinogo amanitse ukuboko ubundi nawe ariko aragerageza kumukurayo namubajije icyo bisigura
ngiye ko ndacapa ni nashatse kwerekana la délivrance associée à la compassion ni kuvuga yuko uyu ari muntu zeya nico no kuvuga yuko ingorane yinawe kagerageza kumufasha cyangwa ibyo dufashe yuko kwizera yuko ari umufasha igihe cyose kuba turi mu byago kutegera gute kutati byizigira baradutreninze bihagije hanyuma tugenda twiyongereza ko impano bagenda nabaye foro muri pentiyo ndashobora gucapa potre y'umuntu nyine isura yiwe nacapa icyo ari cyo cyose kimwe cyose umuntu agishobora
hari n'abandi bize guteka kudesa icyongereza n'ibindi ikigomezo Shalom gifasha impunzi z'abarundi mu Rwanda nicyo cyubatse iyo atelier gishiramo n'ibikoresho umufasoni Margarite Barankitse yashinze icyo kigo avuga ko uwo mugambi wiyumviriwe mu ntumbero yo kurwanya ubuhumbo mu rwaruka rw'impunzi
dushaka kurwanya kw'abana baheba ishure kuko bibarutse tubigisha no kugira subire no kugira ivy'amazi n'ibishaka ko bajya mu ishure kugira abarundi tuzotahe tutari mbunuza tutanyoye urumogi tutabyaye nk'uko kivyarana ikirere nimbwa kuko nayo bavuga ko yabwaguye tubereye ngaha imbunuza n'igihugu ntituzocubaka incabwenge zizogenda kubaka igihugu
ikambi y'impunzi ya Mahama mu Rwanda irimo abarundi barenga gato 58,000 abarenga igice cyabo no guharuka guhejeje amashuri canke guyaciriye hagati byumvikana ko impingi ikiri ndende kugira ngo bose bashikigwe niyo myuga basaba ko n'abandi bagira neza bo baseruka ko Pierre Claver ni inkuru Kigali kubwijwe rya Amerika.
Abakunzi b'ikiganiro cy'amagara y'abantu ngira murumvise ka kazi kikatwumvisha ko twinjire muri uyu mwanya uno munsi turongera tugaruke ku ngwara y'amara iri mu imwe muzibonekeza cyane mu gihugu cy'u Burundi abaganga bemeza ko mu bagwayi bakira abagera kuri 17% baba bafite iyo ngwara none iva kuki hamu umuntu yo yirinda gute reka duhikaze mugenzi wacu Diane Ndonsi Bujumbura ayagena muganga Caritas na Himana yanonosore kuvura bene izo ngwara mu kiganiro bagirana muraza kumva inyishuru y'utwo tubazo twose twibajije
Muganga Caritas Nahimana asigura ko ingwara z'amara ziri ubwoko bwinshi akarorero ni nkiziva ku migera cyanke izibonekeza mu bivyimba ariko rero aha arasigura izikunze kwibonekeza ku bantu benshi
ingwara hanini mu Burundi bavuga ngo ingwara y'amara niyo ngwara twebwe nk'umuganga yanonosoye by'ingwara zo munda duca dusubiramwo ukabaza neza umugwayi ingena sohoka usanga kenshi afite ikibazo cyo gusohoka ku mwanda mukuru haraho biba mu byo uko adasohoka kamara nk'iminsi 3-4 canke bigahinduka ukamenga yaciwemo yagize diare canke akumva yuko umenga ikintu yari yahubwira ati jewe arahera umunsi wose funguye rimwe mugabo kamenga no banariye ibintu byinshi muri ivyo rero hari n'igihe umugwayi aza no muri ivyo byose mvuze atana kimwe afise akubwira ati ndafise akantu kububabare katamba babaje cyane muganda kamaranye igihe
muganga avuga ko indwara ya mara ko itoroshe ko bahuta bayimenya kuko hari ibindi bimenyetso bidahagaze ahanini kumara gusa nko kugira ibirungurira nubwo ubushakashatsi butarerekana neza icyo ngwara ivako uyu muhinga mu kuzivura aravuga bimwe bimwe mu bishobora kuba inkabuzo z'indwara y'amara
ahari hi ibintu byinshi bituma iyo ndwara iboneka cyane ni cyane cyane ibintu bya stress mwitwara rikurenze ni ibintu by'imiti aha twovuga cyane cyane nibaza ko uruhara runini rwerekana ko iyi ndwara iri kiraboneka cyane cyane ngahe iwacu ni ibintu byo kurya imiti umuntu yiyandikiye uragwara grippe ugafata antibiotique hari ikintu bita ciprofloxacin umenga kivura ibintu byose hariho kugura imiti byoroshe atanu wayikwandikiye harimo gufungura ibintu twokibaza ko bishobora kuba bifitemo uruhara ibintu by'ama insecticide ijya miti bakoresha mu gupompa ibyamwa icyo dukoko ijya miti babikisha ibiharage babikisha ibyo birimwa byose umuntu yimbuye
muganga Caritas Nahimana avuga ko iyo miti ikoreshwa mu kubika ibifungurwa iri muyonona amara cyane uyu muhinga abandanya avuga ko kugira ngo umugwayi wayo avugwe neza bisaba ko umuganga amufatira umwanya mu kumwumviriza aha kandi ukuyavura bihagaze ahanini ku mibereho umugwayi agira mu bijanye no gufungura
umugwayi afise amara atameze neza arinda gufungura amavuta make arinda gufungura imboga kenshi hariho ibintu tuvuga ngo agabanye gufungura ni bimwe by'amasombe ni gufungura ibiharage byumye n'umugwayi agumana imboga hafi kandi amavuta turazi yuko arakenewe mu mubiri mugabo yagiye kuba menshi yose aronona hanyuma rero hariho n'imiti dutanga kugira ngo twongereze ayo mara ashobore gukora byoroshe twavuga nko kuyongerereza ingufu ariko hanini bihagaze kuraba icyo umuntu akeneye gufungura hakenewe kumenya ko umugwayi agwaye amara adafa kutoragura ibyo agenda afungura haciye hose
nako bavuga ko bafashe ibinyobwa bimwe bimwe bituma batura umube bishobora gutuma batezurirwa igihe bafise imisonga muganga Caritas ahubwo arabibihanikiriza
ibyo byo kunywa nka coca canke ajya amazi boisson gazeuse bijya ahubwo abantu benshi baza bavuga ati ahubwo ngira nturike bica bituma ahubwo yongerekana njya byikuvimba mu nda rero zo coca zo boisson gazeuse turazibuza ahubwo ku muntu agwaye amara
kugira umuntu yirinde indwara y'amara arasabwa kugira ingufu mu isuku agirira ibyo yihereza
twariko turavuga ibyo birekeye gutegura ibyo dufungura ayo matomati ayo makaroti ibyo byose bipompa imiti kugira ngo umuntu aje kubigura bikimeze neza iyo dushitse muhira aho tubitegura twobironga rwose tugashira ko ngira ni bake bashobora kuronga ibyamwa bashize ku isabune bakabironga cyane hanyuma kandi twogerageza tugafata imiti abaganga batwandikiye kwiha imiti si byiza muti wose urafite tugenda wonona mu nda cyane cyane mu cerekeye utuntu cyo twakwita microbiote intestinale n'utuntu twama microbe mugabo asanzwe mu nda y'umuntu kugira ngo amufashe iyo miti rero ayo insecticide ibyo binini bigenda bituma ibyo bintu bihungabana bigatuma yamara atagikoze kuri ategeza gukora
icyo kumenya nuko bishika amara akava mu kibanza cyayo mu nda agasohoka igihe umuntu yafashwe n'indwara yo gucibwamwo umwanya muremure nubwo kubindi bimenyetso umugwayi atihuta kuja kwivuza uwo byashikiye uko wewe muganga Caritas avuga ko acanyarukira kwa muganga kandi ko baheza bakayamusubizamwo bitagoranye I Bujumbura Diane Ndonse ijwi rya Amerika
Jane ndonsara kinene kuri duce dusozerera ikiganiro wanyu mu ntara cyo munsi mwakoze incuti bakunze kugitega abiri yakoze Facil Gebeu yacegeranije hamwe na engineer Odius kamfashe muhinga bw'ivyuma amenyesha makuru bacu batandukanye baba bari muri Congo baba bari mu Rwanda canke mu Burundi bagize ico batera ngo iganiro wanyu mu ntara cyo munsi mwateguriye umwongera mushikirizwa na Jean Diane na hazwe gishoboke bompi tubakengurukire mwandanye kuranirwa mu vyanyu no mu banyu tuzongere guhura ejo nkawe twatanguriye n'Imana yatugirira ubuntu ikongera ikaturamura.